Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza amakuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga mu gitegurirwa n'urwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradiyo 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubyubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabaye kaze na mwiriwe cyangwa aramutse bivanye na umerereye mu kiganiro ya gakibarimwe mu ndwi mutwumviriza kuri FM no ku rubuga ngo kanamenye West Atwa kaburungo ngira kaburungo info jeho ndacyo bashikiriza nitwa Aimable Kavunja Poli duhere mu Rusenda icegera cyo serukira hasere ku gwego gw'ikinshasa umushinga na Philippe Rose yajejwe ndinganizo y'ibikorwa yaragize urugendo rw'akazi gw'indwi yose mu buseruko bwa Republika yaranira intwaro rusangi ya Kongo. Intumbero y'ugo rugendo kwari ukwiweza ibikorwa byaranguwe n'abagira neza bakorana na haseri no kumenyesha uburyo bushasha bugiye gukoreshwa mu gutanga ifashanyo y'ibifungo kwa komunzi biciye mu banki Tembe mu gutanga amafaranga. Inyuma y'inama yakoranye na komite nyobozi impunzi z'abarundi zo mu Rusenda, komite y'abafasoni n'abaserukira ugwaruka Philippe Hozi yaratembereye ibikorwa bitandukanye byo kwiyongonganya impunzi zisanzwe zirangura. Ido ni ido gy'inkuru na Pacifique Munezero.
Umukuru ahagarikiye ibikorwa muri ASR Kinshasa Philippe Rossi yari yaje aherekeje ishyirahamwe PAME risanzwe ritanga ibifungurwa ku mpunzi mu rugendo rwayo aho yaje kwemeza integuro nshasha yo kuronswa ibifungurwa bicishijwe muri banke Temebe mu gutanga amafaranga. Philippe kandi akaba yaragenzuye ibikorwa byo kwibeshaho biriko birangurwa n'impunzi hifashishijwe uburyo bw'ishyirahamwe basanzwe bafashanya ADRA navyo akaba ari igisata cyo gushona abahingura ibintu mu mbaho gusudira hamwe no gukora amamodokari. Mu ijambo we yaribukije abarongoye abandi mu mpunzi z'abarundi ko abazohagarika gukora ibishoboka mu gukingira umutekano wabo muri ico kiri ngo cy'imisitatu iryo tangwa ry'amahera rizomara. Userukira PAME Kinshasa yaragabishije abo bose bazogerageza guteza umutekano muke muri ico kiringo cyo gutanga ayo mahera bakaba bazoca bafatirwa ibihano ikibiriraho. Ifashanyo nk'iyo ikaba kandi ari nayo isanzwe itangwa ku mpunzi zo mu nkambi ya Mei iri mu ntara ya Iwere y'amajyaruguru hamwe no ku mpunzi z'abanyasudani y'epfo. Kijanye n'ivunjo ry'ayo mahera naryo PAME yaramenyesheje ko ikivunjo kizogumana n'abandi mu kiringo cy'amezi atandatu nacyo kikazoba kiri hagati y'igihumbi n'amajana atandatu y'amakongomani hamwe n'igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itanu ku idorari rimwe ry'abanyamerika. Mwamenya kandi ko agaciro k'ifungurwa kagizwe n'idorari 12 buri muntu katahindutse kugeza igihe hazomenyeshwa ibindi bishasha.
Umutekano mu ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda no hanze yayo ngo wifashe neza muri rusangi ngo naho vyaciyemwo uratose karabivuye ku migwano ya uje abagwanyi bacungera ubwoko bwabo abaserikare ba leta FRDC n'abakekwa kuba arabo mu muhari w'abaroberi SNPSS uyobowe na William Amuri akutumba yihaye ipete rya generale. Ivyo vyavuzwe n'igipolisi cya Kongo gikorera mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu Rusenda mu nama yamfatanyabikorwa yabaye kuyu wa kane igenekerezo rya kane mukaka 2019 aho nyene mu ikambi. Ivyo avuge mu iyo nama tubishikirizwa na mugenzi wacu Odette Nibizi.
Muri iyo nama Hassan abafatanyabikorwa bayo hamwe n'abaserukira impunzi bayaje mu kiringo cy'ababisaha 2 ku bibazo nkora mutima bihanze impunzi nibura ry'umutekano isuzuma ry'ingingo zafashwe mu nama z'ubushize gukora urutonde rwo kwakira abashitsi b'iteka bagendeye ikambi ku munsi wa gatandatu ushize hamwe n'ivy'indero. Mishibuhombo Fredina Inyamirama ikorera muri iyo kambi yamenyesheje ku ikambi ya Rusenga nda no hanze yaho hari umutekano ukwiye niyo byari byashitse ugatose karagato mu ndwi zibiri ziheze. Mu byari ku rutonde rw'ibisabwa gukorwa kimwe gusa muri bitanu nico cyashoboye gushigwa mu ngiro. Mu by'indero ibura ry'amabirete ku banyeshure ngo singorane iri mu Rusenda gusa ariko ni ngorane ihanze igihugu cyose. Mu Rusenda Odette Nibizi kubw'uruganda yaga
imisozi yabereyemo imigwano igenzurwa n'igisirikare cya leta FRDC inyuma y'indwi zibiri zari zirangiye imigwano ibica bigacika mu iyo mitumba ihanamiye ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda. Iyo migwano yahuje igisirikare ca leta FARDC n'abakekwa kuba arabaroberi b'umuhari urongowe n'uwihaye ipete rya General William Amuri Yakutumba. Iyo migwano yabereye cane cane mu mitumba ya Rutabura, Kabembwe, Mugongo, ahese no micungararo yayo. Abateshejwe zabo bakaba batanguye gusubira mu vyabo buke buke. Inkuru iravuye na Jonathan Isaya dushirwa mu Kirundi na Alexandre Bizimana.
Iyo ngwano ikaba yahuza abasirikare b'igihugu n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka Mai Mai. Umukuru wa segiteri ya Tanganyika aratubwira ibigwati byagiye bishikirwa n'iyo ngwano.
Temu za Mtoni Kabembwe, kuna pia kijiji cha Wakina Mabondo Upukatoke, na kando kando kuna vijiji vingi kama vile Tubuki, Kirumbi, Kakuku, Nakieli, Kifuko, Magunga, Rutabura.
Inyuma y'iyo migwano abanyagihugu bo mu misozi yahanamiye ikiyaya baramanutse bahungira mu bigwati nka Rusenda, Rulinda, Katungulu na Sanza. Umukuru wa segiteri ya Tanganyika umushinga ntahe Mulondani Mwimiwa John ntiyigeze ahora mu gihe yabona abahunga baguma bagwirirana. Yarasabye abenegihugu arongoye nabo mu mashirahamwe atandukanye yuko boza baragarukira kuri abo bene wabo bateshejwe izabo, mukaba mwomenya ko umutekano ugenda wiyongera uko iminsi igenda iregera imbere.
Igenegerezo rya kabiri mu kakaroni ntibagirwa mu mitima y'abanyagihugu bo mu gisagara cya Sange, aho kwiryo genekerezo ikamyo yari itwaye ibitoro iva mu gisagara cya Bukavu yerekeza mu gisagara cya Uvira yatembagariye ku ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 5 ico gisagara, maze haduka umuriro ihitana abantu 301. Kwiryo genekerezo nyene niho abarokose n'imiryango yabuze ababo mwiryo sanganya yo mu gisagara cya Sange bise mufunyafunye y'igifaransa IRFSA bibutse ku nshuro y'icenda abahitanywe n'uwo muriro, bagasaba leta gushigikira no kuba hafi abashitse ku icumu.
Mudukurikirana buri munsi ku rubuga ngurukana bumenyi kuri Westat akaburungongi akaburungu info. Kurubuga kwa Facebook ni Ongea. Kuri Twitter ni Ahobazi Ongea Yaga. Nao kuri SoundCloud ni Ongea Agakwego Yaga Agakwego Internews.
Ishirahamwe ryo mu kibano umukenyezi mucuzi wa mahoro bita FAPE mu mfunyafunyo y'igifaransa yaratanguje kwigenekerezo rya gatanu mu kakaro urugamba rwo kwigisha isuku ryo mu bihe byo mu butinyanka mu ikambi y'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda. Abakenyezi n'abakobwa bangana 40 nibo barungiswe n'iryo shirahamwe gukwira ikambi yose kwigisha abandi bijanye n'isuku ryo mu bihe byo mu butinyanka mu kiringo cy'amezane. Tutege amatwi bimwe mu byo Maria Karoli nini nahazwe yavuganye na bamwe muri bo.
Ego uno munsi badutumiye ko batugira ko baje kuduha ibikoresho tugiye gutanguzanya na z'akazi, kuko bwa mbere bari batugishije ingene umuntu akwiye kwifata mu gihe ari muri reglementuelle mu gihe cyo mu gihe ari mu butinyanka. Rero ubu tugiye kwigisha abandi bagore tubereke ubumenyi twaronse tububahe nabone.
Inyigisho tugiye gukora bizobafasha kubera yuko hajye umuntu yatamenye ikintu kiramumerera nabi, no kuvuga winjiye mu ishamba utazi uca n'inkono utazi. Rero ubu tugiye kubigisha tukabigisha ukuntu bo bikoresha, tukabigisha ukuntu bo unyene bo urinda amagara yabo, tukabigisha n'ukuntu ashobora guharura iminsi yiwe. Hari abakenyezi benshi twasanze batazi ko umukenyezi afite kalendariye yiwe, no kuvuga iminsi yiwe bama baharura akabona ati nagiye mu kwezi kabiri kumbe ni rimwe mbwa ntiyamenye iminsi yiwe.
Turangirize yaga yacu ku inkuru. Indwi irarumanye umukenyezi Geti Bulonza yararongoye komisiyo ya leta ijejwe mu CNR ku rwego rwa Fizi mu kiringo cy'umwaka buramwe kwezi yasubirijwe ayo mabanga. Uwo mukenyezi akaba agenda ashikiriza buhoro buhoro ayo mabanga umushinga nawe Joel Mupepe yahora aserukira CNR ku rwego rwa Uvira. Bulonza ivyo akaba yabishikirije ku munsi icegera cy'userukira CNR muri Republika ya Congo yatemberera ikambi y'impunzi z'abarundi mu Rusenda. Akavuga ko abamukuriye bamurungitse gukorera kure ya province ya Kivu y'ubuseruko. Impunzi zikaba zarifurije amabanga meza Mupepe n'urugendo rwiza ku mukenyezi Bulonza. Aha rero niho zereye ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi. Maria Karoli nini nahazwe yafadikanije na Shabani Hasani nibo baduteguriye iki kiganiro, bagarikiwe na Emmanuel Nirameba. Naho kuri mikro yari jewe Mabre Kavunja Pori, mugira umuba mwubahwe na ubutaha.